Tashimiye komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda mutwumva kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ikaze mu makuru y'ukuru no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joy Diana Ninahazwe ni muri studio ya gatanu y'ijwi rya Amerika. Mu gihugu cy'u Rwanda inzara yatanguye gusinzikaza abanyagihugu bo muri tumwe mu duce duheruka guterwa n'imvura nyinshi yateje imyuzure.
Mwaka yaragiye n'umurima nawo waracitse uragenda. Aho bitagiye imvura yarabyishye amazi y'imikuku akabihitana n'izi nkangu ziba zaragiye ziva ku murimo. Njyewe ngereranyije ibyanjye byagiye njye nagendesheje nk'ibishyimbo by'ibihumbi 90.
Uyu ni umwe mu basinzikaje n'imyuzure yatewe n'imvura nyinshi iherutse kurwa mu Rwanda. Muri ano makuru murumva kandi n'abandi batubwira ingene basinzikaje n'iyo myuzure. Muri Sudan indege z'intambara za leta zarashe ku murwa mukuru Khartoum. Dusubiye mu karere muri make president wa Republika Demokarasi ya Congo Félix Tshisekedi azogendera Ubushinwa mu ndwiza. Naho muri Afrika yepfo igipolisi cyataye muri yompi umugabo yariko asangiza amasanamu y'ibiterasoni akoresheje ifoto ya president w'ico gihugu Cyril Ramaphosa. Ino nkuru turayigarukako. Twafitiye n'amakuru agezweho mu by'imikino ya bala ibandanya kwera mu Rwanda i Kigali. Musangwe ikaze. Nongere ndabahe ikaze na mwiriwe nshuti bakunze ibijwi rya Amerika. Makuru twafitiye reka tubihugurure ku mugabane wa Afrika mu by'umutekano. Muri Burkina Faso abagera kuri 15 baraye baguye mu gitero cagabwe mu buseruko bwa Burkina Faso. Fidel Niyongabo adufitiye ibindi kuri ino nkuru.
Umunyagihugu aba ahabereye ico gitero ku munsi w'Imana yatangarije itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bufaransa AFP ko abantu batari bake yise abagira iterabwoba bakoze igitero ku nkengera z'igisagara ca Kompinga. N'umugwa mukuru w'intara ivise iryo zina nyene iri mu buseruko bw'igihugu. Nico gitero ca nyuma mu bitari bike vyihaye inkumbi muri Burkina Faso. Ico gihugu gihanganye n'umugwa mukuru w'intagondwa z'abayisilam watandukiye ico gihugu uturutse mu gihugu kibanyi ca Mali mu mwaka w'ibihumbi 2015. Abasivile n'imiburiburi 12 barishwe mu gitero cakozwe n'intagondwa z'abayisilamu mu gice kirimo uburengero bwa Burkina Faso cegereye Mali ku munsi wa kane w'indwi birangiye. Abantu bagera kuri 20 barishwe mu bitero bitari bike vyakozwe mu mihana iri mu buraruko bw'igihugu. Hari amakuru yatanzwe ku munsi wa gatanu w'indwi birangiye ko abandi bantu 20 bishwe mu bitero bitandukanye vyabereye mu buseruko bw'igihugu. Ku munsi wa mbere w'indwi birangiye abantu bitwaje ibigwanisho barakoze igitero mu mihana yahitwa Kaongo mu ntara ya Kulpelogo iri mu manuko bushira ubuseruko bw'igihugu. Ico gitero cahitanye abantu batari munsi ya 11 harimwo abapfasoni babiri n'abana. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 Burkina Faso ihanganye n'ubwicanyi n'uruhagarara biterwa n'imigwi y'intagondwa z'abayisilamu.
Fidela Niyongabo tuve muri Burkina Faso tuja muri Afrika yepfo aho korera imaze guhitana abagera ku 10 ababa ba 40 bo mu ntara ya Gauteng ibamwo abantu benshi n'indembe.
Amakuru atangazwa n'abategetsi bajejwe amagara y'abantu avuga ko abantu batari munsi ya 95 bakiwe mu bitaro kuva ku munsi wa mbere w'indwi irangiye. Abo bantu berekana ibimenyetso vya korera mu gice citwa Hammanskraal kiri mu buraruko bw'umugwa mukuru wa politike wa Afrika y'Epfo Pretoria. Ibipimo vyo kwa muganga vyemeje ku munsi w'Imana abantu 19 bafise korera nk'uko vyatangajwe n'abajejwe amagara y'abantu. Bongeye bamenyesha ko abantu 37 bakiwe mu bitaro bameze nabi cyane. Muri bo harimwo umwana w'imyaka 3 n'abakuze 9. Nomantu Nkomo Rarehoko ayoboye igisata c'ubuvuzi mu ntara ya Gauteng yasavye abanyagihugu gufata kurushiriza ingingo z'ukwikingira korera no kugumana isuku. Igisagara ca Swane caragabishije abanyagihugu baba mu gice ca Hammanskraal n'ibice bihegereye kutanywa amazi yo muri robine. Catangaje ko amazi yo mu matangi ariko aratangwa.
Fidel Niyongabo rakenuye tukiri muri Afrika yepfo igipolisi cico gihugu cafashe umugabo yariko asangiza amasanamu y'ibiterasoni akoresheje ifoto ya president Cyril Ramaphosa. Ibindi kuri ino nkuru ndabibaza tubibaze mugenzi wacu Oriane Itangishaka.
Uwo musore w'imyaka 34 aba mu gisagara ca Pietermaritzburg aho igipolisi camuhigiye kiramufata. Yakoze aya masanamu mpimbano y'ibiterasoni ariko umukuru w'igihugu umushikiranganje jejwe igipolisi Becky Sele hamwe n'umutambukanyi wiwe bose bari kumwe muri ivyo bitera soni yahaye ayo masanamu mpimbano inzego z'igipolisi yongera yashira ku mbuga nguruka na bumenyi byitezwe ko arenguka imbere ya sentare ejo ku munsi wa kabiri i Pretoria kuvyaha bijanye no kurenga amategeko yo gukoresha ivyuma nyabwonko mu buryo butemewe n'amategeko umuvugizi w'igipolisi cy'Afrika y'Epfo Filani Nkwalase yabwiye ikinyamakuru Times Live ko amatohoza yatanguye kuva haye masanamu agiriye habona
Ijugi Amerika turachari kumakuru agezweho iganino kwisimu Republika Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi president w'ico gihugu kwa gatatu w'indwi bucadu w'imbwiza igenekezo rya 2024 kugera kuwa mbere igenekerezo rya 2029 azoba ariko aragendera ubushinwa bitegekanijwe ko president Tshisekedi azobonana na mugenzi we w'ubushinwa Xi Jinping ubindi kwino nkuru na Geoffrey Mutagoma
Inama hagati y'abakuru b'ibihugu izasozwa n'isinywa ry'amasezerano ya miliyari 6 z'amadolari ya Amerika azabarwa mu buryo bw'amabuye y'agaciro. Umuvugizi wa Leta ya Kongo yatangaje ko mu nama y'abaminisitiri Perezida Tshisekedi yategetse ko ibiganiro n'abashoramari b'Abashinwa bikomeza nyuma yaho Leta yoboye n'abandi bafatanyabikorwa bagize ibyo bemeranyaho. Yabwiye inama y'abaminisitiri ku itsinda rishinzwe kuhutisha iyo mirimo ryamaze gutanga imyanzuro yaryo bityo hari ibiganiro n'abafatanyabikorwa b'Ubushinwa bateganya gutangira imirimo mu minsi ya vuba. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa yatangaje ko mu ruzinduko Tshisekedi azagirira mu Bushinwa abakuru b'ibihugu bombi bazashyira umukono ku masezerano y'ubufatanye. Perezida Tshisekedi kandi azabonana na Minisitiri w'Intebe Li Qiang ndetse n'umukuru w'ishyaka riri ku butegetsi mu Bushinwa Zhao Leiji. Republika ya Demokrasia ya Kongo iza kuisonga mu bihugu bifite umutungo kamera w'amabuye y'agaciro ya cobalt.
Geoffrey Mutagoma acadutwara muri Sudan na igisirikare cico gihugu carashishije indege z'intambara ku murwa mukuru Khartoum gishaka gutuza ingabo zo mu rwanya leta abanyagihugu babibonye bavuga ko vyabaye imbere y'amasaha make ngo ikiringo c'imisindwi impande zo mpizumvikanye ko co guhagarika intambara gitangure.
Ababibonye baravuga ko ingabo za leta zagabye ibitero by'indege z'intambara kuvejo ku cyumweru bagamije kurasa imodoka z'abarwanyi b'umutwe wa Rapid Support Forces zifite ibirindiro mu bice bitandukanye by'umurwa mukuru. Abaturage bavuze ko indege z'intambara zarashe ibyo bisasu mu mijyi ya Khartoum, Omdurman na Bahri. Ingabo za leta zirarwana no gukura ingabo za RSF mu birindiro byazo biri mu mujyi rwagati aho zigaruriye inzu z'abasivili zizihindura indiri. RSF ikomoka mu mutwe w'abarwanyi batinywa kandi bazi kurwanira ku butaka mu gihe ingabo za leta zizwiho ubushobozi mu gukoresha indege z'intambara. Gusa impande zombi zatangaje ko ziri butanga agahenge guhera saa tatu n'igice za nijoro nubwo hari igihe zibirengaho zigakomeza kurwana. Iri hagariko ry'imirwano rizagenzurwa n'umutwe ugizwe n'ingabo z'impande zombi n'intumwa ziturutse muri Arabia Saudite na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibihugu byafashijemo kubahuza mu masezerano yabereye mu mujyi wa Jeddah. Uko kumvikana byatumye hatangira kuba icyizere ko haboneka gahenge k'igihe kirekire muri intambara imaze gukura mu byaba barenga miliyoni imwe abagera ku 250,000 muri bo bakaba barahungiye mu bihugu bituranye na Sudani.
Shimire bagenzanje kuri ayo makuru yijyanye no kwisi badutorokanije bakaba bahejeje kudushikiriza ayo mwumvise n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com adresse ya YouTube yacu Instagram Facebook na Twitter ni VOA radio yacu igice ca kabiri cano makuru kiza kuba cerekeye akarere k'ibiyaga bigari Afrika. Mu gihugu cy'u Rwanda inzara yatanguye gusinzikaza abanyagihugu muri tumwe mu duce duheruka guterwa n'imvura nyinshi yateje imyuzure. Umenyesha makuru wacu Gloria Tuyishime yagendeye tumwe muri utwo duce adutegurira ino nkuru.
Ibarura rusange ryakozwe n'ikigo cy'igihugu kibarurishamo imibare mu mwaka wa 2022 ryashyizwe ahagaragara muri uyu mwaka wa 2023 yagaragaje ko 69% by'abaturage mu Rwanda batunzwe n'ubuhinzi. Tumwe mu turere byagaragaye ko abaturage badutuye batunzwe nabwo turimo akarere ka Rutsiro na ka Rubavu ari natwe duheruka kwibasirwa n'ibiza by'imvura ku buryo bukomeye. Imibare igaragaza ko abaturage batunzwe n'ubuhinzi mu karere ka Rutsiro bangana na 84% mu gihe muri Rubavu ari 65%. Ibyumweru bitatu nyuma y'ikiza cy'imvura muri Rutsiro, ishuri rya Amerika yasuye ikibaya cya Gatorwa mu murenge wa Kivumu muri Rutsiro. Ni ikibaya kinini gihingwamo n'abaturage baturutse mu mirenge itandukanye y'aka karere ndetse no hanze yako. Ugereranyije ikibaya gishobora guhingamo abaturage bagera kuri 500. Ibishyimbo, ibigori, ibijumba n'ibitoki nibyo usanga hanini byiganje muri iki kibaya. Gusa ubwo ibiza by'imvura byageraga mu duce dutandukanye tw'igihugu harimo n'aka karere, uretse kuba abaturage barapfuye, imirima y'abaturage by'umwihariko abahinga mu kibaya cya Gatorwa nayo yagiye itwarwa n'amazi. Uhageze ushobora kubyitiranya n'uko imyaka y'abaturage yari yeze hanyuma bagasarura. Abaturage ijwi rya Amerika yavuganye nabo batuganiriye igihombo batewe n'ibiza by'imvura. Mbitse Mundayiniyasi ni umusaza w'imyaka 71. Afite umugore n'abana batanu, atunzwe n'ubuhinzi, akorera mu kibaya cya Gatorwa.
Ibishyimbo byagiye binyuze mu nzira eshatu. Ibyo bijumba byonoho byamanutse injagari zombi zose, za njagari ebyiri zose zarakukumutse, zose zitura hasi mu kabande.
Rugena ya Jean d'Amour imyaka 34, aho twamusanze mu kibaya cya Gatorwa we n'umugore n'umwana, yasobanuye ijwi rya Amerika uko imvura yamukozeho.
Imyaka yaragiye n'umurima nawo waracitse uragenda. Aho bitagiye imvura yarabyishye, amazi y'imikuku akabihitana n'izi nkangu ziba zaragiye ziva ku murimo. Ngewe ngereranyije ibyanjye byagiye, nge nagendesheje ng'ibishyimbo by'ibihumbi 90.
Abaturage basanzwe batunzwe n'ubuhinzi muri aka karere, inzara niyo ibategereje.
Ngewe kuba uburyo nabaho ni Imana ibizi, kuko ntacyo nakora ngo ibiza mbihagarike. Murabona ibintu byaragiye byarashize.
Abaturage bombi muri aka karere ka Rutsiro kandi kimwe n'abandi tutafashe amajwi yabo batewe impungenge ko inzara bafite ishobora kumara igihe kinini.
Ubwo ni ukuvuga ngo kwizi saha bari twiteze ko wenda bizagura nk'igihumbi cyangwa bikagura icyabiri, ariko ubu ni ukuvuga ngo bishobora no kugura bibiri ukurikije uko ibiza byaje, ibyo byajyanye.
Imbambi z'amara igihe kirekire, inzara ziyongera kandi ikamara igihe kirekire. Nuko yira myaka ariyo twari tuzi ko ariyo igomba kuzadutunga, tukavanamo n'ibyagomba kutugirira akamaro nga za mituweli n'ibindi byose, imisanzu y'abanyeshuri. Tuzongera guhinga mu kwezi kwa cyenda, ubwo urumva muri kiriya gihe cyose rero tuzategereza imyaka yo mu kwa cyenda ariyo izadutunga.
Uyu muturage wo mu murenge wa Rugerero mu karere ka Rubavu nawe icyizere cy'ejo hazaza ni gike. Aba bahinzi nibo bahera basaba Leta ubufasha. Ubwo umukuru w'igihugu w'u Rwanda Paul Kagame yasuraga abaturage bakozweho n'ibiza mu minsi ishize mu karere ka Rubavu, yijeje ubufasha bakuwe mu byabo n'ibiza ndetse n'abatari kubasha kwigaburira nk'uko byari bisanzwe.
Ariko ubu cyane cyane turacyahanganye no kugira ngo mushobore kugira nibura ubuzima, no muri iki gihe mutari mu ngo zanyu cyangwa se mudashobora kwikorera ibyo imirimo busanzwe mukora, mudashobora kwigaburira uko bisanzwe. Ibyo nibyo twahagurukiye kugira ngo dushake ibishoboka byose tubafashe.
Radio Ijwi rya Amerika yavuganye na Kanisius Bihira ufite impamyabushobozi y'ikirenga mu kubungabunga ibidukikije, atubwira ingamba z'igihe kirekire Leta n'abaturage bakwiriye gufata ngo bahangane n'ibiza byasubira mu Rwanda.
Imiringoti barayangije yose, niyo mpamvu n'ubutaka burimo kugenda. Hari n'ibiba by'amaterasi, ariko amaterasi manini atari turiya dutoya, aho bishoboka bagafata imashini gaca iterasi bingana n'ikibuga cy'umupira.
Ubwo twamagaraga guverineri w'intara y'Iburengerazuba mu Rwanda ngo atubwire ingamba ziri gufatwa ngo bakumirwe itwarwa ry'imyaka y'abaturage mu gihe cy'ibiza, ntibyadukundiye. Ntiyitabye telefoni yacu. Abayobozi bombi b'uturere twa Rutsiro na Rubavu nabo ntibabashije kwitaba telefoni yacu cyangwa ngo basubize ubutumwa twabandikiye. Leta y'u Rwanda ikomeje kwizeza ubufasha abaturage bakozweho n'ibiza, by'umwihariko abasinyiwe amazu badafite aho kuba. Icyakora nk'uko Ijwi rya Amerika yabibonye, hari abamaze ataguye ariko badafite icyo kuyariramo kubera imvura yatwaye imirima yabo, nabo bakomeje gutabaza Leta. Ikigo cy'igihugu gishinzwe iteganyagihe mu Rwanda giheruka gutangaza ko izuba ridasanzwe rigiye gucana mu mpera z'uku kwa gatanu, bishobora gutanga icyizere ko nta biza by'imvura byakongera kwibasira igihugu. Gloria Tuyishime, Ijwi rya Amerika.
Gloria Tuishime urakoze tuve mu Rwanda duce tuja muri Uganda ha raporo nshasha yasohoye na komisiyo y'uburenganzira bwa muntu muri ico gihugu itunga gatoke igipolisi kuba kwisonga mu guhunyanga uburenganzira bwa muntu iyo raporo yagiriza abapolisi kugaba ibitero ku burenganzira bwo gutanga ivyumviro canke kubangamira uburenganzira bwo kugira imyerekano gupfunga bice kubiri n'amategeko abatandukanye mbere na ruswa inkuru imenyesha makuru y'ijwi rya Amerika muri Uganda Uganda Mugume Davis murayisomegwa na mugenzi wacu Themistocle Mutijima.
Iyi raporo y'umwaka wa 2022 irashyira igipolisi ku mwanya wa mbere mu nzego zihonyora uburenganzira bwa muntu muri Uganda. Iravuga ko ku birego 700 byerekeranye n'ihonyorwa ry'uburenganzira bwa muntu yakiriye muri uyu mwaka ushize, igipolisi kihariye 52% yabyo, kigakurikirwa n'ibyakozwe n'abantu ku giti cyabo ndetse n'igisirikare cya Uganda bo bafite 25%. Ruth Sekindi ni komiseri muri komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ya Uganda.
Violations of torture, cruel, inhuman and degrading.
Yo, cyo rijyanye n'icarubozo, ubugome n'ibindi bikorwa bitesha agaciro ikiremwa muntu, nibyo biri kwisonga ku rutonde n'ibirego 227. Ibi bikurikirana n'ibyo kuvutsa abantu udendezo bigera kuri 271. Kuvutsa abantu uburenganzira bwo kubaho bigera kuri 27. Ibyo bivuze ko hari abantu bishwe.
Irindi hohoterwa ryakozwe na leta harimo kuvutsa uburenganzira bwo kwiga, ubwo kuburana mu buryo buboneye n'irindi ryerekeranye n'ubwisanzure bwa muntu. Iyi komisiyo kandi yatahuye ko hari ubucucike bukabije mu magereza, harimo naho abana bafunganywe n'abantu bakuru. Raporo ya komisiyo y'uburenganzira bwa muntu muri Uganda inagaragaza ko hakiri icyuho mu bijyanye n'uburinganire bw'abagore n'abagabo mu nzego zifata ibyemezo, nubwo umubare w'abagore bari mu nzego nkuru z'ubuyobozi urimo kuzamuka. Abo barimo nka vice perezida, minisitiri w'intebe, umukuru w'inteko nshingamategeko ndetse n'abaminisitiri. Avuga kuri iyi raporo ubwo yamurikwaga, Bwana Norbert Mao, minisitiri w'ubutabera wa Uganda, yavuze ko intandaro y'aya makosa ari ukudasobanukirwa neza amategeko.
The police believes that when you write to inform them that
polisi yibwira ko iyo wanditse umenyesha ko ushaka gukoresha igiterane ubu urimo gusaba uruhushya, nyamara uruhushya ubwago rusanzwe ruhari mu itegeko nshinga. Ikibabaje iyo baje kugaragaza ko batemera iby'igiterane cyawe ntibakuvugisha, ahubwo babinyuza mu mafirimbi no kugukubita, bivuze yuko mu by'ukuri batazi icyo itegeko rivuga.
Minisitiri Mao avuga ko leta izahugura abashinzwe umutekano ndetse n'abaturage ku byerekeranye n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu.
Themistocle Mutijima, tugukengurukire kuri iyo nkuru yo muri Uganda udusomeye. Tumira mate gato hamaduce tuja mu vy'uburimyi mu gihugu c'u Burundi. Mu Burundi abarimyi bo mu ntara z'uburaruko no hagati muri ico gihugu basaba abarongoye ihinguriro ry'umwavu Fomi kubaronsa ibibanza badandarizamwo ifumbire iri ku mafaranga makenya cane. Basigura ko hari abarimyi badashobora kuronka amafaranga yo kugura umufuko w'ibiro 50. Inkuru ya Amerika yateguye ice ku bakunzi bayo mu Burundi kuri abamenyesha makuru bacu batemeye gukorana natwe, murayisomegwa na Desire Hatungimana.
Intumwa z'ubushikiranganje bujejwe uburimyi ziri kumwe n'izihinguriro ry'ifumbire Fomi ziri mu ngendo mu ntara zimwe zimwe zo mu gihugu hagati kwiraba ingene ifumbire rya Fomi ryatanzwe mu isekeza riheze, zimenyesha ko zasanze igikorwa cyo gutangira ifumbire cyagenze neza. Hermene Gilles Manyange, icegera cy'umuyobozi mukuru w'ihinguriro ry'ifumbire Fomi, aremeza ko imyidogoro y'abarimyi iteri gabanuka afatiye kuri kahise.
Tuca tuduga ruguru twisunze cyane cyane intara zikoresha ifumbire nyinshi. Aha nasha nabamenyeshe yuko intara duciyemo zikoresha ibice bishika 60% gifumbire ikoreshwa mu gucuruza cy'u Burundi. Gitega, Karusi, Ngozi, izo ziza imbere. Muti none mwabisanze gute? Vyukuri mwizo ntara zose bose baremanga bakemeza yuko ibibazo bagiye baragira mu marima yaheze yuko kuronga ifumbire kwikiringo cy'impeshi atakibazo na kimwe bahuye na yuko itango ry'ifumbire ku mpeshi ryagenze neza cyane gose.
N'abarimyi bayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika barashima ko iyo fumbire yo mu bwoko bwa Fomi yabashikiriye ku gihe mu irima ry'impeshi kandi ku mwimbo wa kino gihe wifashe neza. Ariko bamwe muri bo bamenyesha ko badafise ubushobozi bwo kugura ifumbire ya Fomi ku rugero rw'umufuko w'iro 50, bagasaba kuroswa amazu y'idandarizo mu gihugu hagati ibaronsa ku rugero ruto ruhuye n'uburyo bafise nkuko uno murimye abivuga
hariho abene igihugu usanga badashobora gukomanda umufuko ukwiye cyangwa kasho usanga amafaranga ntibashobora kuyaronka muri uwo mwanya ariko aragira komanda yeje nasaba ko bodugira nka magaze icuruza umuntu akaza na mahera abona namba keneye ibiro bibiri namba keneye ibiro bitatu bakabimuha kugira ngo ashobore gukurikirana indimo ziwe
ico kibazo kirazwi imihinguriro y'ifumbire fomi nkuko ababijejwe muri iryo hinguriro babivuga icegera cy'umuyobozi mukuru waryo akavuga ko icyo gisabo cy'abarimyi bafise amikoro make kiriko kirigwa
guhindura kugira iyo mikoro make nabo turabica twobaramira mu dufuko tw'ibiro 10 tw'ibiro 5 icyo gisabo turamaze kuvumva mu ishyira hamwe fomi rero nk'abahinga turiko turagerageza kuraba tugikorereko turabicoshoboka turabe ukuntu cyoshobora kuja mu ngiro
naho twigoro twa leta canke ihinguriro ry'ifumbire fomi ari twinshi kugira abarundi baronke umwimbu sindimwe mu mitumba nizo bakundira kuko irangwamwo umururazi mwinshi abahinga ba kaminuza y'u Burundi mu bijanye n'ivyunyunyu vy'isi bavuga ko isi ndi mwiteri tituka ari nacyo gituma umwimbu utigerwa mwinshi nk'uwo mu myaka iheze nubwo hakoreshejwe ifumbire ya kijambere Salvatore Kaboneka numwe muri abo bahinga bakaba nabigisha ba kaminuza y'u Burundi
kubaza irya by'umururazi w'isi ni aluminium wa aluminium ne yari igariye mu masi wacu nukuvuga yuko turetse aya masi yo mu biyaya aha imbogo se bagomba mukomasoho yongoranira hari amasi yose 75% kwijana yayo masi yarakamvutse mu byunyunyu byose ndagitangaza rero yuko muri ibi bihe twimbura nabe kuko ivyunyunyu byaragiye bitwawe nayo maza nyengetera akagenda bitwaye bitwawe niyo nkukura yamizako na masa meze nabi cyane
ikindi kibonekeje muri izo ngendo zo kuraba itangwa ry'ifumbire rya fomi mu ntara zirangurirwamo cyane uburimyi nuko bamwe mu barimyi bataramenya urugero bisunga mu gukoresha ifumbire ihingurwa n'iryo hinguriro Emile kamwe n'ubusa umuyobozi w'idukikije uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Ngozi asaba inyigisho ku barimyi bo muri iyo ntara
kuva igihe fomi itanguye gukora ifumbire yayo ingero mwene gihugu yategereza gukoresha bwoko bumwe bumwe bw'ifumbire navuga yuko bataravyigishwa neza nico gituma twagira dusaba yuko fomi yokongeramwo n'igisata kijejwe kuza kirigisha abene gihugu ukuntu iyo fumbire ikoreshwa ku rugero ruzwi neza mwene gihugu akama azi yuko imbura mu ibango rimwe akoresha ugero urunuru ku buryo ayikoresha atihenze kuko niho usanga iriko iragirira kamaro umwene gihugu
ayicegera cy'umuyobozi mukuru w'ihinguriro ry'ifumbire fomi avuga ko amahugurwa ku kuntu iyo fumbire ikoreshwa aza yaratanguye ikanabigisha ba kaminuza basanzwe ari n'abahinga mu bijanye n'ivyunyunyu vy'isi basaba ko hoba amahugurwa menshi y'ukuntu umwavu uhingurwa wukoreshwa ku rugero udatitura isi banasaba kandi ko bishobotse hoba kuruhurira isi ndimwa mu gukurakuranya ibiterwa ihinguro ry'ifumbire fomi ry'abikorera utwabo ryashinzwe i Bujumbura mu mwaka w'2019 kugira rironse ifumbire abarimyi bahora bikora ko yaho riva mu bihugu bigize umuryango wa Buraya hari nyuma yaho ibyo bihugu bifata ibihano leta y'u Burundi kubera indyane za politiki zadutse mu gihugu mu mwaka w'2015
Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kazi kimura kamenyereye ko ari akabala imikino ya nyuma yo muri rushanwa rya Basketball Africa League ibere Kigali mu Rwanda igeze muri kimwe cya kabiri mu mpera zino ndwi habaye imikino ya kimwe cya kane kirangiza aho amakipe azobandanya mu kindi kiciro yamaze kumenyekana ibindi kuri no nkuru na mgenzi wacu Team Ishimwe
Na mikino yabaye kuwa gatandatu amakipe yakomeje muri kimwe cya kabiri ni Al Ahly yo Misiri yarangije uyu mukino itsinze Legio mu Rwanda amanota 98 kuri 77 undi mukino wabaye kuwa gatandatu ni wahuje Stade Malien yo muri Mali yarangije uyu mukino itsinze Cape Town Tigers yo muri Afrika y'Epfo ku manota 78 kuri 69 indi mikino ibiri ya kimwe cya kane yabaye ejo ku cyumweru amakipe yahatanyiraga kujya muri kimwe cya kabiri ni AS Douane yo muri Senegal nayo yakomeje muri iki cyiciro itsinze Ferroviario de Beira yo muri Mozambique amanota 93 kuri 73 indi kipe yakomeje ni Petro de Rwanda yatsinze ABC Fighters yo muri Cote d'Ivoire amanota 88 kuri 88 Umukino wahuje Legio mu Rwanda na Al Ahly mu Misiri urangiye umutoza wa Legio Dean Morey yumvikanye ashimira abafana b'ikipe ye kuba baritanze bakaza gushyigikira ikipe yabo.
First thing I want to say is I really want to appreciate all the fans from Rwanda. Mbere na mbere nagira ngo mbanze nshimire abafana bo mu Rwanda ukuntu muri ibyumweru bibiri bashyigikiye ikipe yabo. Rero n'uyu munsi nagira ngo mbashimire, hanyuma ndashimira ikipe, ni ikipe ikomeye. Twatangiye neza, ubu mu bakinnyi bakina imbere umwanya wose wabonetse wo gutsinda barawukoresheje, kandi ibyo nibyo ikipe yose nziza ikora.
Umukino wahuje ABC Fighters na Petro de Rwanda uri mu mikino yashimishije abantu benshi. Umutoza Liz Mills wa ABC yo muri Cote d'Ivoire yabwiye itangazamakuru ko guhangana n'ikipe ikomeye nka Petro de Rwanda ari ikimenyetso gishimangira ko abakinnyi bose bari muri rushanwa babikwiriye kandi babifitiye ubushobozi.
It's a credit to everybody in our team.
Kuba twarashoboye guhangana n'ikipe ya Petro de Rwanda ikomeye cyane, kandi hari abakinnyi bacu baje mu minsi ine gusa ishize. Mu gihe angora yo imaze ibyumweru bibiri ikipe yayo yuzuye, nibyerekana ko amakipe yose afite impano kandi abakinnyi bose bafite ubushobozi bwo gukina muri bar. Rero nta kindi navuga kirenze icyo, ndashimira cyane buri mukinnyi wese wo mu ikipe yanjye, nubwo bibabaje kuko twari twizeye gutahana igikombe.
Ku ruhande rw'abakinnyi, Dieudonné Ndayisaba Ndizeye ukinira Rege yo mu Rwanda yavuze ko amakosa yakozwe n'ikipe ariyo yahaye arahiri kubatsinda ku buryo biboroheye.
Navuga ko twakoze amakosa menshi muri offense yacu, twakoze amakosa menshi harimo kwihutisha baro, aho twari dukeneye yuko twakoroganiza bikagenda neza. Arahiri ni ikipe nziza ifite experience, so ikoze ikosa ngiryo bagomba kukwishyiramo kuba bagutsinda byose. Twagerageje muri half time kuba twaganira kugira ngo tubikosore, mwabonye ko twagerageje kuba twakosora, ariko nanone twongeye turakora amakosa nanone nka kuriya. So navuga ko amakosa twakoze yo kwihutisha gukina vuba vuba icyo kintu cyabaye difference. Ikindi cya difference cyabayemo muri match, navuga ko bench yawe yaje active kuturusha. Murebye no kuri statistic, bench yabo yakinye neza kurusha yacu.
Iyi mikino ibera i Kigali mu Rwanda yorohera abafana barega kujya ku kibuga gushyigikira ikipe yabo. Bamwe bavuganye n'Ijwi rya Amerika bishimiye uko umukino wahuje ikipe yabo ya Reg na Al Ahly warangiye.
Umukino nabonye umeze neza cyane kabisa, ibintu byaturetse
bigenda
kabisa, ibintu tutiyumvishagamo mu buryo twabitekerezaga.
Umukino wari mwiza, abantu babitabiriye baryohewe, ibintu byari byiza cyane. Abatarageze ni abarangira ko mu gutaha.
Mu mikino muri kimwe cya kabiri kirangiza iteganyijwe kuri uyu wa kane, ASEC One yo muri Senegal izahura na Petro de Rwanda yo muri Angola. Uyu mukino uzakurikirwa n'undi uzahuza Stade Marie yo muri Mali na Al Ahly yo mu Misiri.
Tima ishimwe urakoze kutubwira iby'imikino ya bala ibandanya kubera mu Rwanda. Tunabararikira kuza murakubita akajisho kanyu ku mbuga ngurukana bumenyi zacu zitandukanye, Facebook n'ivyo wa radio yacu. Tubasha ko ama video ya bala ibandanya kubera Kigali mu Rwanda, tukabasha ko amafoto atandukanye, ikatura n'abashako n'inkuru ziba zirambuye kukungene iyo mikino iriko iragenda. Ntimwitinye rero kuza muraraba uko bigenda gushika imikino yose izohere. Mukanya turahana gahindukira ariko imbere yuko tugahana reka ngende ndabibukije muri make cyane yuko igipolisi cya Afrika y'Epfo cyafashe umugabo yariko asangiza amasanamu y'ibiterasoni akoresheje isanamu ya president w'ico gihugu Cyril Ramaphosa. Mwabyumvise kandi muri make murano makuru twabibabwiye. President wa Republika Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi kwa gatatu w'indwi iza igenekerezo rya 24 kugera kwa mbere igenekerezo rya 29 azo ariko arakorera urugendo mu Bushinwa, bitekanijwe ko azobonana na mugenzi we President Xi Jinping bakasinyiranira amasezerano mu vy'ubutunzi. Naho muri Sudani igisirikare n'umusicara cisije indege z'intambara ku murwa mukuru Khartoum gishaka gutuza ingabo z'umurwi urwanya leta. Abanyagihugu babibonye bavuga ko vyabaye imbere y'amasaha make ngo ikiringo c'imisindwi impande zompi zumvikanye ko gitangure co guhagarika intambara gitangure. Ninonga duce dusozera makuru y'uno mugoroba mwakoze kudutega abiri yakoze Nadia Taha na ingenieur bari kumwe muhinga bw'ivyuma Diane Nahazuniwe mwadi kumwe kuri micro dushimire Edir Gwema yaraduhagarikiye ku izina ry'abagenzi bacu bose tubikibaniye tubifuriza kubandanya muranirwa mu vyo muri mwo vyose mwandanye kuryoherwa n'ibiganiro bitandukanye ku juri y'America mu ndimi zitandukanye aho mutwumva muherereye haba ku mirongo migufi ya shortwave ko ari mu Burundi kuri FM 104.3 mu Rwanda eka no kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com murara haryana hataryana harari umwasi.